rya Amerika mu kirundi ni kinyarwanda muri kumwe na Aloyz Bigirimana kuri mikro uyu n'umwanya w'amakuru yo hijya no hino ku isi ayandi makuru yo mu karere mukaza kuyashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi tuyahere ku makuru avugwa mu hijya no hino ku isi Kumugabane wa Afrika ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali bwatangaje ejo ku munsi wa kane ko ikiringo mfata kibanza cyo gutwara kizomara imyaka ibiri imbere yo gutunganya amatora Choguel Maiga umushikiranganji wa mbere yashizweho nabo basirikare muri Mali yavuze ko aba bitazokunda ko baja munsi ya mezi 28 y'amatora kiretse bemeye ko bazoca bayunguruza ariko ishyiramwe CDAO riracahagaze aho ryamye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu kiringo kitarenze amezi 16 umushikiranganji wa mbere Maiga yavuze ariko ko ibiganiro na CDAO bizobandanya igisirikare cya Mali cyafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka wa 2020 kuva icyo gihe kiguma gisabwa n'akarere hamwe n'amakungu gusubiza ubutegetsi mu ntwaro ya demokarasiya ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine Uburusiya ejo ku munsi wa kane bwarafatiye ibihano icegera cya perezida wa Leta Zunze za Amerika Kamala Harris umuyobozi mukuru w'ishyiramwe Facebook Mark Zuckerberg hamwe n'abandi bategetsi batari bake ba Amerika na Canada ni mu kwihora ko kubihano byafatiwe Uburusiya kubwo gutera igihugu cya Ukraine ubushikiranganji bw'Uburusiya bw'imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko ibi bihano bibuza ababifatiwe ingendo mu Burusiya byafatiwe abanyamerika 29 hamwe n'abanyekanada 61 bagizwe n'abategetsi bo mu kwivuna abansi abikorera utwabo hamwe n'abamenyeshamakuru muri ibyo bihugu bibiri ibihano kandi ngo ntibizigera bikugwaho ubwo bushikiranganji bwavuze ko uru rutonde rugizwe n'abagaragaje politike y'ugwanko ku Barusiya muri ibyo bihugu bibiri Amerika amwe n'umwe bwa Buraya barafatiye ibihano abarusiya batari bake barimo perezida Vladimir Putin abakobwa biwe hamwe n'abagwizatunga bamwegereye cyane babonywa ko ari kirumara ku butegetsi bw'Uburusiya mu bategetsi b'ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi ibi bihano byatumbereye harimo umuvugizi wabwo John Kirby hamwe n'icegera cy'umushikiranganji wabwo Catherine Hicks muri Canada naho umutegetsi aza kwisonga ni Cameron Ahmad umuyobozi wo kumenyesha amakuru mu biro by'umushikiranganji wa mbere Justin Trudeau hamwe n'umukomanda w'inteko zidasanzwe za Canada Steve Beauvoir Uburusiya bwahagaritse imbuga huriro za Facebook na Instagram za Mark Zuckerberg bwazise amashyirahamwe yigisha amacakubi Kuri ibyo bihano nyene perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa kane yaremanze ko yigaruriye igisagara cya Mariupol inyuma y'amezi hafi abiri y'intambara yongera asaba abasirikare b'Uburusiya bacugaraniwemo kuvayo bakishikana ni mu gihe perezida Joe Biden wa Amerika we yavuze ko perezida Putin yananiwe mu gihugu cya Ukraine igihe yatangaza iyindi mfashanyo ya gisirikare y'agaciro k'amadolari imiliyoni 800 y'inyongera zirimo n'indege za drone Ukraine yasabye ko hugurugwa umuhora kugira abasivile hamwe n'abakomeretse bave muri Mariupol mu ihinguriro ry'ivyuma ry'Azovstal umushikiranganji w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergei Shoigu yabwiye perezida Putin ko hasigaye ibisigarira by'abanasionaliste bahungiye mu gice cya Mariupol kirimo ihinguriro ry'ivyuma Shoigu yavuze ko abasirikare hafi 2000 ba Ukraine bakiri muri icyo kigo abasivile barenga 2000 bari mu bihe bitoroshye nk'uko bivugwa n'abategetsi b'icyo gihugu cya Ukraine Mwiyafuga hijia no hino kwisi na hamuli Amerika wahuzari prezida wa Honduras Yuane Orlando Hernandez yararungitswe muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane kuburanishwa ku byaha yagirizwa byo kuba yarinjije muri Amerika amatoni y'ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa cocaine. Uyu mugabo w'imyaka 53 yatwaye Honduras kuva mu 2014 kushika mu 2022 yagirijwe kandi kurya ibiturire akabashobora kuzofungwa uwo guherayo mu gihe ibyaha byo mwagira. Hernandez yagizwa ko kuva mu 2004 ataraba prezida yinjije muri Amerika matoni amajana 5 ya cocaine ayakura muri Colombia hamwe na Venezuela. Umakungu kandi ni muri Afghanistan bombe yasambukiye mu musigiti mu ikoraniro ry'abayisilamu babashite mu buraruko bwa Afghanistan yahitanye abayoboke 17 bari mu masengesho ya saa sita ikomeretsa abandi 52. Iyi bombe yaturikiye i Mazar Sharif ku mugwa mukuru w'intara ya Balk mu buraruko bw'ico gihugu. Umukuru w'ibiro by'inama nkuru mu gihugu yabwijwe rya Amerika ko batandatu muri abo bakomeretse bababaye cyane. Ababyiboneye n'amaso bavuze ko igitigiri cy'abafuye kirenze kure icyatangajwe. Ishami ry'umuhari w'iterabwoba ISIS Khorasan ryari yemereye ibyo bitero.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho kuri radio zanyu mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Muri uyu mwanya kandi muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Leta ya Uganda yaraye itangiye kwimurira inakivale impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande mu karere ka Kisoro.
Umenye ko ntareka Kongo yanje nzasubirayo. Upande wishike nzasubirayo, okay?
Baturagiye ndo tuzasubirayo hejuru w'ibibazo biriyo me indambara kiretse wenda iyisize.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bimuwe ejo kuwa kane. U Rwanda rurashaka kwakira impunzi Denmark iteganya kurwoherereza, naho mu Burundi abafite moto zahagaritswe bafite icyizere ko bazongera gukora vuba aha. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamili. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abafite moto zidakora taxi zahagaritswe baravuga ko byabateye igihombo gikomeye, ariko bafite icyizere ko bigiye gusubira mu buryo nyuma y'icyemezo cya Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano kibemerera gusubira gukora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bari basanzwe bafite moto zabo bakoresha mu kazi umunsi ku munsi, bavuga ko bari barazibitse mu nzu mu kubahiriza ingingo yari yarafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yo guhagarika moto tukutuku n'amakinga. Babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika uko byabateye igihombo.
Bwe duturinga twarabubitse mu nzu kujya bari batubwiye ngo tubike udafite ikintu uvuga ati genda ashobora kubaho nk'ini nk'ukwezi cyangwa amezi abiri. Kandi twe dutegerezwa kuva muhira ujye kurondera kugira uronke amahera ya
cyane rwose zotabazagira agahombo kanini cyane nk'abantu baza bafite nk'amabanki yaratwa mu mikosi natatatokiye baya mu kiredi abakorera nko ku materini bari bagishikaho.
Mu ntango z'iyindwi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwatangaje ko moto z'amashyirahamwe n'abafite utumoto biyunguruza ko tudaca amafaranga bagiye gusubira kwidegembya. Ingingo yakiriwe neza n'abo bira aba
yo nkuru vema namba ariyo turashima twe tubona biza kubera twari turushe tubuze ukuntu vide plaza
bwo kandi n'umudandaza amayinsensi amabutike numva n'umwe nyene turi mu rumba ahubwo nagomba ndayidandaza na kenda biheba niyo ngiye gukoresha hasi hejuru.
Hatangazwa ingingo shasha, umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yaciye amenyesha ko bagiye kwihutira gukora rusasuma yaba bakoresha izi moto zidaca amafaranga kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kane.
Icyo tugiye gushaka gukora très rapidement n'ubidukundiye yakuba mushyiranganji twebwe tugomba tugire iyo rusasuma y'abatunze izo pikipiki na cyane cyane amashyirahamwe mbere nabo batunze twagiyeho kuki nabo nyine tubagire resansema kugira ngo tubanze tubamenye impamvu batunze amapikipiki tubahe ibyangombwa ni ukuvuga yuko tuzubaha ikarata yemeza yuko twamaze kubamenya.
Naho bimeze uko abategerezwa gukoregwa iyo rusasuma babwiye abakunzi b'irujya Amerika ko bashite ku munsi wa kabiri bataramenyeshwa aho ibyo bikorwa bizokoregwa.
Batubwira yuko ngo baturindira ngo komunike ngo kubera babubwira ko tetege rigire bobikora bakwari batakubwira ko gana n'abapolisi bo muri Gisenyi
tumenya aho tuko kwiyandikishiriza nimba ari muri meri nyene cyangwa nimba atoba mu mazone cyangwa atoba mu makomine ufite niba aratangura.
Bimwe mu bizoshingirwa ko kubazoba bemerewe gusubira mu ibarabara umushikiranganjije Juvendira ko buca yamenyesheje ko nta muntu azoba yemerewe guheka uwundi kuri izo moto
kandi ya rujisirema muyikore mwisunze yuko atamutizo kwa abantu babiri na karte muzubaha izuba yanditse yuko ari umuntu umwe atawunda cyaka iyo rujisirema ni amara guhera mcesa babahinga baturondere bace bategura ibyingwa byo kwigisha abantu.
Kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ni iyingingo yo guhagarika moto tukutuku n'amakinga yashizwe mu bikogwa ibyuma byaba ibica amafaranga n'iby'abikorera ntibyari byemerewe gushika mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura mu ntumbero yo kubahiriza umutekano wo mu ibarabara no kugabanya amasanganya. Ibitigiri bitangwa n'igipolisi kijedwe uruja n'uruza mu ibarabara mu Burundi byerekana ko amasanganya yagabanutse ku rugero rw'inshuro 30%. Abakomereka bagabanuka kuri 53%, abitaba Imana nabo kuri 60% kuva hafashwe iyo ngingo. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tuve mu Burundi tujye muri Kenya. Umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC ugiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu by'uwo muryango yarayibereye I Nairobi muri Kenya. Yasabye imitwe irwana yose gushyira intwaro hasi no kujya mu biganiro by'amahoro bihuza na guverinoma ya President Tshisekedi. Inama yagenye kandi umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta kuba umuhuza muri ibyo biganiro. Ibihugu bya EAC bigena nanone gushyiraho umutwe w'ingabo wa karere uzafasha Kongo kurwanya iyo mitwe. Ibindi tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri I Kigali mu Rwanda wadukurikiraniye iby'inama.
Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu kondwi bya Afrika y'ubu seruko yitabiriwe na President Uhuru Kenyatta wa Kenya ari na watwari umuryango yanayitumye ko Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda, Evariste Ndayishimiye w'Uburundi na y'uwo Rwanda yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Vincent Biruta. Yitabiriwe kandi na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo arabwa cyane n'ikibazo cy'abakoranije cy'umutekano muke mu buseruko bw'icyo gihugu utuma akarere kose gahungabana. Perezida Tshisekedi yaheruka gusaba bagenzi we bagize umuryango wa EAC kumufasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Uku niko yabivuze mu kwezi guheze igihugu kibagejeje kwinjira muri uwo muryango.
L'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée.
Atu kugwaniriza umwasi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba nibyo tubwirizwa gushira imbere. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusange. Erega ibihugu bitari bike bya EAC dusangiye byinshi nk'ururimi, imipaka n'ibindi. Sinkekeranya ko ubutunzi n'iterabwoba iterambere bizokwisonunura kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere ariko nibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe
pour les questions d'intérêt commun.
Eyase yari yaremeye gufata mu minwe icyo kibazo kuri uyu wa kane i Nairobi muri Kenya umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi amaze kubacira ku mayange ingene umutekano muke wifashe abo bakuru b'ibihugu basabye imigwi yose igwana mu buseruko bwa Congo gushyira hasi ibigwanisho bakemera ibiganiro bya politike bigihuza na leta ya Tshisekedi ataco iyo migwi irinze gusaba itangazo risoze ry'inama rivuga ko perezida Uhuru Kenyatta yagenywe nk'umuhuza muri ibyo biganiro vy'amahoro hagati ya leta n'imigwi igwana y'abakongomani n'imigwi y'abanyamahanga yo yasabwiye gushyira hasi ibigwanisho idatevye igataha mu bihugu ikomokamwo imigwi igwana itazokwemera gushyira hasi ibigwanisho canke kwemera ibiganiro na leta izofatwa nk'ikora iterabwoba ndetse abakuru b'ibihugu vya EAC biyemeje gushyiraho igisirikare gihuriweko n'ibihugu byose giteguriye kuja gutabara no kugwanya iyo migwi abakuru b'ibihugu bya EAC bamenyesheje ko myinshi muri iyo migwi ifise ibirindiro mu buseruko bwa Congo ituruka hanze mu Burundi mu Rwanda mu Buganda no muri Sudani y'Epfo bamenyesheje kandi ko imwe mu migwi y'abakongomani ifashwe mu mugongo n'ibihugu byo mu karere aha Congo cavuze ko kiraje ishinga n'umuhari M23 wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice bya Rucuru Canzu na Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri ivyo bice umuhari M23 warateye ibirindiro vy'abasirikare abanyagihugu baratabaromoka imbere y'uko muhari utangaza ko usubije ibigwanisho hasi kundwa iheze ingabo za Congo zagirije Uganda ndetse n'u Rwanda ko bishigikiye inyeshamba za M23 iki gisirikare carerekanye ndetse abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda cafatiye ku rugamba u Rwanda rwamiriye kure ivyo vyagirije ruvuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi mu gisirikare cy'u Rwanda abo bakuru b'ibihugu biyemeje ko akarere ka EAC kabwirizwa kubamwa amahoro n'umwumvikano bavuze ko muri uwo mugambi bagiye guhamagara abagenzi babo batari muri iyo nama bashiremwo n'imiryango mpuzamakungu nk'ubumwe bwa Afrika inama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika n'ishami mpuzamakungu ONI nk'indorerezi umwe mu baraba ibintu n'ibindi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bari biteze kubona Perezida Kagame yicaranye na mugenzi we w'u Burundi Perezida Ndayishimiye kugira nabo bakemura ingorane ziri hagati y'ibi bihugu bibiri bimaze imyaka indwi bitarabana ryiza ndetse n'imipaka ikaba yugaye ataruja n'uruza ruhari abo baketse ko inama ya EAC yari kuba nk'umuhuza wa Perezida Kagame na mugenzi we Ndayishimiye iruhande yo gukemura ikibazo c'imigwana mu buseruko bwa Congo Pyeklaveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iratangaza ko iri mu biganiro n'igihugu cya Denmark byo kohereza impunzi mu Rwanda. Ni nyuma y'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza nayo ameze gutya. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda rirabyamagana rikavuga ko u Rwanda rurimo gufatanya n'Ubwongereza na Denmark mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro cyihariye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mukuru Arinda Are yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko ibiganiro bigamije kureba uko abifuza ubuhunzi muri Denmark bakoherezwa mu Rwanda ko ibyo biganiro bigeze kure.
Ibiganiro birimo birakorwa kandi ntabwo ari bitangiye kubera yuko hari icyo u Rwanda rwagezeho n'Ubwongereza ibyo bashyize umukono ku masezerano n'ibiganiro byari bisanzwe bihari. Navuga ko birimbanyije ariko burya igihe cyose ikintu kitararangira kitarashyirwaho umukono ntabwo wavuga ngo cyatunganye birahari biraganirwaho ubwo wenda n'ibi byabaye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza bifite icyo byakongeramo nk'ingufu.
Ibi biganiro hagati y'ibi bihugu byombi biraba mu gihe abantu banyuranye cyangwa imiryango itegamiye kuri leta ikomeje kwamagana amasezerano aherutse gusinywa hagati ya leta y'Ubwongereza n'u Rwanda. Amasezerano agamije kohereza abasaba ubuhungiro bari mu Bwongereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza wo mu ishyaka rya Green Party ritavuga rumwe na leta yongeye kwamagana izi gahunda.
kwa utanga imuzi imuzi zize mu Rwanda zituhungiyeho turazemera rwose turazakira ariko imuzi zitahungi wacu zahungi ahandi zahungi mu Bwongereza zahungi muri Danemarki zahungi muri Sweden ntabwo ari imuzi zacu ntabwo tugomba kwikorera umutwaro w'abandi ntabwo turi igihugu gikize kurusha Danemarki cyangwa se kurusha Ubwongereza ngo tube twakwikorera umutwaro wabo cyangwa se ntabwo turi igihugu kinini kurusha Ubwongereza cyangwa se Danemarki ngo tube twakwikorera umutwaro wabo muzi ko u Rwanda ari cyo gihugu gituwe cyane
Habineza ashimangira ko ibi bikorwa byo kuzana impunzi aho zitasabye ubuhungiro bibangamiye uburenganzira bwa muntu.
Nokonyara uburenganzira bwa muntu. Itegeko twasinye twese muri Nations Union Convention twasinye byo kwakira impunzi bivuga yuko umuntu wese waguhungiyeho ugomba kumwakira. Nitufasha abo bantu tuba twishe bwa burenganzira bwa kuko abo bantu ntabwo batuhungiyeho ntabwo bigeze bifuza kuza mu Rwanda. Ubwo kubakura mu burenganzira bwa aho bagiye tuba dufatwa abafatanya bikorwa. Sikaya hari politiki zikomeye i Burayi z'abantu banga. Abirabura banga barabu bavuga ngo turabacura akazi tugiye iwabo ubwo twebwe nk'igihugu cyakemwa ayo mateka mabi y'ivangura ntabwo twagombye gushyigikira ibintu nk'ibyo gushyigikira ngo tugiye gufasha abandi muri politiki zabo zo kuvangura
mu kwezi kwa kane umwaka ushize igihugu cy'u Rwanda na Danemark byari byasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi azibanda mu guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo politike no kwita ku bibazo by'impunzi nyuma yaho ariko ntabwo byakomeje ku buryo hari abatekerezaga ko iyi gahunda itagihari umuvugizi wa guverinoma Kanenga bakomeje kugaragaza ko izi gahunda zibangamiye uburenganzira bwa muntu
abakomeje kunenga ni byiza no kuvuga iki umuntu atekereza ni byiza ariko bikarusha iyo harugize we icyo ashyira mu bikorwa none hari ikibazo cy'uko abo bose inzira banyuramo ni inzira zishyira ubuzima bwabo mu kaka byose bikorwa abo bananenga bakanuye bareba nta gikorwa bashyiramo nta nzira batanga nta gisubizo batanga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke
igihugu cya Danemark gisanzwe gifasha u Rwanda mu bikorwa rwiyemeje byo gufasha abimukira bacumbikiwe mu nkambi ya Gashora bavuye mu gihugu cya Libya aho itanga amafaranga yifashishwa mu kubabeshaho gahunda yo kohereza abimukira bava muri Danemark bazanwa mu Rwanda iratekerezwaho mu gihe imyiteguro yo kwakira abazava mu Bwongereza bazanwa mu Rwanda igeze kure umuvugizi wa guverinoma mukuru arinda asobanura ko ubu inzu bazabamo zamaze kuboneka ariko ko nibamara kugera muri izo nzu bazavanwamo bagakomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi banyarwanda babaho baba ari abimukira bashobora kuzava muri Danemark baba ari abazava mu Bwongereza imibare yabo ntiramenyekana ndetse n'igihe bazazira nacyo ntikirasobanuka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakoze Leta ya Uganda ejo yimuye abakongomani bagera ku gihumbi ibakura mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande mu karere ka Kisoro ibajyana ina Kivale mu karere ka Isingiro abashinzwe iby'impunzi muri Uganda bavuga ko ari intangiriro y'ibindi bikorwa nk'ibi kandi ko biba ku bushake bw'impunzi z'abanyekongo Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru
kubera ko ari nta kundi byagenda bamwe mu bahunze imirwano iherutse kongera kubera mu gace ka Rucuru gaherereye mu majyaruguru ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 bemeye kwimurirwa mu nkambi y'impunzi iri kure y'iwabo bisi zirenga icumi uyu munsi zavuye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande Igisoro zerekeza mu nkambi izwi cyane ya Nakivare mu karere ka Isingiro zitwaye impunzi igihumbi komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi Douglas Asimwe yasobanuye iki gikorwa cy'uyu munsi
This is the start of our relocation program.
Ati iki ni igikorwa cyo gutangiza gahunda yacu yo kwimura aba bantu bari batuye hano Igisoro mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kuva mu mpera z'ukwezi gushize twabahaye umwanya uhagije wo kuba batuye hano no gufata ibyemezo byuzuye bijyanye no kwimurwa bakajyanwa mu nkambi za kure akaba bo ubwabo biyumviriye ko uko ibintu bimeze iwabo muri Congo ubu ngubu bidashoboka kugira ngo bahitemo gusubirayo bityo bakaba basabye ubuhungiro kugira ngo bagume muri Uganda kumara igihe kirekire ubu rero tugomba kubimurira mu zindi nkambi zujuje ibyangombwa ariko kuja mu nkambi byabaye amahitamo atoroshye dore ko abenshi muri bo bazibayemo kandi akaba ibyo banyuzemo mbere bitarabaye byiza na gato bizeye ko noneho igihe bagiye kumara mu nkambi kizaba gito bagashobora gusubira mu rugo vuba aba ni bamwe mu bafashe urugendo uyu munsi bumvikanaga ko bashavuye kubera aya mahitamo atoroshye
umenye ko ntareka Kongo yanje nzasubirayo upande bishuke nzasubirayo okay
ejo ndambara ibaye ndoke ishize
amakuru gatari
ngakora kitugomba kugaruka ngo turagiye ndo tuzasubirayo ejo ruwi bibazo biri yo me ndambara kiretse wenda ishize ndaneho tu
hapana tutarudia kwa sababu tunaona Kongo yetu nashindikana.
Aba babwijwe rya Amerika mbere impamvu zituma badashaka gusubira mu nkambi.
Subiri wacu no sino wabo tujana ni wacu. Shaka tuba tusubiri wacu tuzemo byacu tukore ko ndwa turi.
Ingambi maze kuturambira. Twe dushaka umutekano mu gihugu cyacu tuje gukorera abana bacu. Mu ngambi ndanyungirimo mu ngambi ndabuzima burimo. Dushaka gusubira wacu dukorera abana bacu mu gihugu cyacu. Me mu ngambi ndafayidirimo. Ingambi na mahanga iko ingambi tumaze kuziruha
no mu ngambi buzima tujya tugera yo malaria ingwara zikadukubita tugacanganyikirwa ahubwo tugahitamo gusubira muri Kongo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwa yinose
mu gihe inyakabande buri wese afatwa nk'usaba ubuhungiro ariko atarabuhabwa bivuze ko nibyo leta hamwe n'inzego zishinzwe biba bishobora kubakorera ari bikira cyane guhitamo kuva muri inkambi y'agateganyo akaba bivuze ko bemeye kwinjira mu bitabo by'impunzi zemewe akaba bagomba gukingirwa no gushyigikirwa n'inzego zose zibishinzwe zikuriwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HR. Ibi bibaye hagati y'amakuru y'ibiganiro birimo ibihugu byo mu karere kugira ngo baganire ku kibazo cy'inyeshamba za M23 imishamirane yazo n'igisirikare cya leta akaba ariyo nyirabayazana y'ibibazo by'ibi bihumbi by'abaturage. HCR ivuga ko abantu barenga 16,000 aribo bahungiye muri Uganda bahunga imvururu ziherutse. Iyi mibare yiyongera ku zindi mpunzi zikabakaba mu 500,000 z'abanyekongo baturutse mu bice bitandukanye basanzwe baba muri Uganda. Inyeshyamba za M23 zivuga ko kimwe mu byo zirwanira ari uko igihugu cya Kongo cyose cyagira umutekano, nuko abakongomani bose bakava mu buhungiro bagasubira mu gihugu cyabo. Leta ya Kongo nayo ikavuga ko umutwe wa M23 ari umwe mu mitwe ibangamiye amahoro n'umudendezo muri Kongo bituma abaturage bahunga. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Erego kwiri hano bose. Niki mwinyegera ariko? Abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Useka.
Ngo jewe ndi wugo.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ngo
uko nabona ko urumunyabugo neza neza. Tore wambaye inkabo, uravuga nabo ururimi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumurwa mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Bugo wiki? Nukumga kwa mwiliwe se mwili tukwe yabge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muite buri wa kandi mukayongaho na
La Benevolencia Rola.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu, aya makuru naha ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwayakurikiye, mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
It's the MK Records, Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasi kilipa sauti ya Amerika.